Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese, turi kumwe. Ni kumwe na Hoya Nitanga Ishaka muri studio 5 i Washington DC kurono munsi wa 4. Mu Burundi mutwumvira kuri mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri site yacu ya internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri nosa.
Badwinete nibiragira makara nibigira isukari
kana gasabunda
nikunda ko nshikane imisi baduhaye je nkubu maze imyaka ine ino abana banje nibiga.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ukuntu babayeho nabi. Ni mugeshira mu mpuzamakungu gitaye impunzi ritera kamo gasaba amakungu kubandanya yitaho impunzi ziri muri icyo gihugu n'ahandi. Ni mu makuru tubafitiye. Ikaze mwese. Inama nshingamateka na nkingu z'amateka by'u Burundi biriyamiriza ingingo ya ONU mushiramo mpuzamakungu ijejwe umutekano biro bijeje umutekano ku isi yo gutahukana abasirikare igihumbi b'abarundi bari bari mu gihugu cya Somalia kugarukana amaro n'umutekano. Babishikirije ku muhingamo w'uno wa 4 aho abashikiranganji batatu ba leta y'u Burundi bari bagiye kwishura ibibazo by'abashingamateka n'abakenguza amateka. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka harabidushikiriza.
Muri kano kanya tukaba tugomba tugira icyo tuvuze kubyerekeye ingabo z'igihugu cyacu ziri mu gihugu cya Somalia.
Uwo ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ariko abwira abashingamateka rongoye n'abakenguza amateka imva n'imvano y'igikorwa kidasanzwe cyo kumuhingamo w'uno wa 4. Umukuru w'inama nshingamateka yuguruye icyo gikorwa yasabye zino ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashingamateka w'amaho ujejwe ivyo kwivuna abansi n'umutekano gushikiriza ibibazo. Ibi ni bimwe mu byashikirijwe n'umushingamateka zino ndaruvukanye.
Ingingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziba muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryari rirongowe n'utwara igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Uyatwara iryo shyirahamwe nta ruhara yoba bifisemo kuva igihe ubutungane bw'u Burundi bushiriye ahabona abagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Meken Ndadaye. Byaragaragaye ko uwahoze arongoye u Burundi Major Petero Buyoya umukozi ahambaye w'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika yabigizemo uruhara rudasanzwe. Bego Buyoya nta ruhara afise muri urwo rukurikirane rw'ingingo zigayitse zifatirwa u Burundi harimwo n'iyo ngingo yo gutahukana inteko. Iyo ngingo yo gutahukana inteko n'imbariyo leta y'u Burundi ihagaze hehe kuri ico kibazo.
Umushikiranganji wo kwivuna abansi Emmanuel Namvukiye w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni basanga iyo ngingo ariyo guhohotera u Burundi n'abarundi bakavuga ko ibihugu byarungitse abasirikare mu gihugu cya Somalia byari byumvikanye n'ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika ko abo basirikare igihumbi bategerezwa kuva mu ngabo z'ibyo bihugu muri 2021 bakababazwa n'ingene iyo ngingo yahavuye yego Burundi bwonyene. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Burundi ntiyadidinganije mu kwagereza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahora arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika ko ari mu bafashe iyo ngingo abategetsi b'u Burundi bita gahotoro.
Iyo ngingo rero nk'uko mwabibajije yafashwe wararongoye iryo shyirahamwe ari wariramutwa atawokekeranya ko nabo bafatikanije umugambi ugayitse wo kuza baratwononera ukuntu turiko turiyubaka batoba babifise mu ruhara. Nta cemezo canditse mfise mugabo ntawo byirengagiza yuko batoba babifise mu ruhara kuko nk'uko nabivuze ubwa mbere bazi yuko igitunze u Burundi amafaranga y'agaciro yobava muri ico gikorwa cy'ugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia mugabo nivyo bibaza sivyo
umukuru w'inama nkinguza amateka Reverien Ndikuriyo wewe asangira ngingo yo gutahukana abasirikare b'abarundi abayifashe batifuza ko Somalia na karere bironka amahoro akavuga ko atakindi bifuza atari gukamisha umutekano muke
East Africa bariko rayirondera kuko irakomeye umva ariko rarondera umwasi agira inguvu yinjire muri East Africa nivyo barondera hanini ko Somalia bacha bicira barengana bacha batangura kuza bije muri Kenya umwe batangura kwipakiza no modoka bagibaza batangura kuza guturikira ngahi wacu iryo byose bavuga bati bari bafite inguvu no murundi bushikirwa ere shababu niyo erema ishobora kudufasha guhungabanya East Africa nibaza yuko leta y'u Burundi yo kwitegura igakingira ubwa mbere ingabo zisigayeyo zikingirwe neza zikingire ntibazihwikire nkuko nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka yaravuze icyo ni jambere gikuru
icigera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka agatorwa asa afise ico saba cokorwa kugira iyo ngingo ntigira ingaruka mbi
nagombara gutera intege leta nkuko nyakubahwa umushikiranganji w'ukwivu n'amaso yabivuze ku ngingo bafashe navuga nti iyo ngingo bafashe yuko bovugana ayibandanye kumbura harubwo yogira ikivyaye ariko kandi nuko nabandi babivuze bidakunze abantu bakangwa ko bataha batahe mu mutekano batahe mu mahoro ntihagire uwundi murundi twaburira hari yahantu
naho rero inama nshinga amateka na nkego za amateka byasohoye urwandiko kuri uno wa kane rwiyamiriza itahukanwa ry'abasirikare b'u Burundi igihumbi mu bagiye muri Somalia ntaco vyahinduye ku ngingo ku muhingamo w'uno wa kane amakuru dukura mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi avuga ko abasirikare bagera ku 200 baharugwa mu bategerezwa gutahukanwa mu Burundi hatarenze kwigenekerezo rya 2018 kuno kwezi kwa kabiri buri indege bavi Mogadisho bagana ikibuga c'indege ca Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Evariste kuri iyo nkuru tukivuga ku baserukira abandi mu Burundi bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ntibatahura ingene leta ivuga ko ubushikiranganje bw'ubutungane bufise ikibazo cy'uburyo hariko ibitigiri by'abanyororo biri mu mabohero bikabandanya biba umurengera ufatiye ku vyari bitegekanijwe ivyo babishikirije mu gihe icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje bumwegukira mu kiringo c'amezi atandatu arangiza umwaka w'2018 ikindi bagarutse ko nibijanye n'uko tihanganirana biboneka ku rubuga rwa politique inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ariko ashikiriza ibyaranguwe mu mezi atandatu arangiza umwaka wa 2018 mu byaranguwe n'ubushikiranganje 10 bwegukira birarongoye Gaston Sindimwo yemeza ko mu byagoye ubushikiranganje bw'ubutungane harimo ikibazo cy'uburyo ikindi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yashikirije nikijanye n'ibitigiri birenze by'abanyororo bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ubwo bwinshi bw'abanyororo mu gihe batanga akarorero k'ibohero rikuru ry'imurambya ryategerezwa kujamo abatarenga ijana ariko buririmwo abarenga 900 Defonse na Uhunda yibaze gituma amategeko yo gukora ibikorwa by'iterambere adakurikizwa kugira ibiharuro by'abanyororo bigabanuke
Joni mvuga ko haratowe itegeko nivuga ukuntu bogabanya abantu mu maprizo cyo cyari kirekije na travail d'intérêt général itegeko ryaratowe kandi twarasubiye para modifier le code de procédure pénale travail d'intérêt général ijemo kuri abantu bakora udukosa dutoduto lisimba n'ukuntu baguma bavuga yuko baguma bagwirirana kandi ho les instruments juridiques zaragiyeho amategeko yaratowe mugabo ntaje mungi baguma bidoka gute aho bushize mungira ayo mategeko kujya abantu bagaba
nayo kubwo umushinga amateka Fabiano Bancija Nino avuga ko ibitigiri by'abanyororo bibandanya bigwira kuko hari imanza zicibwa abejejwe n'abambizwe izera ntibarekugwe
hari imanza nyinshi z'abantu bapfunzwe zacitse ariko abantu batarekuwe kandi byari byoroshye bidasaba ubyo bwinshi hakaho kandi n'abandi bejejwe n'ubutungane cyangwa abana bagasangana bamaze iminyororo batanga ari gitigiri kinini yo mu minyororo aho rero nimushikana ntiyo kwidoga kuko barabona igituma mu n'abandi bariko n'ubutungane buburanye bidegembya mugabo ntibari kugwa mu mpera z'umwaka uheze twahora abarenga igihumbi ubaza bariyongereye twosaba yuko bogerageza ukagira ingufu abantu bakarekugwa
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu arahumuriza abo bashinga amateka ko ivyo bikorwa by'iterambere bitakoresheje kuko itegeko ari rishasha nayo ku batarekugwa bahejeje umunyororo sindimwo yemeza ko hari abaca bigumira mu mabohero
twizeye yuko vuba cyane rwose tugiye gutangura gukoresha ivyo bikorwa kugira ngo bamwe babe basohoka kuko yariyo benshi usanga amabohero ariyo nkuko bamwe bavuze ngaha kubera gusamara kwa bamwe n'abandi ugasanga hari abantu mbere usanga barahejeje n'ikiringo cyo gufungwa ndazi umuntu imurambya amaze nk'imyaka itandatu yarahejeje gufungwa mugabo umupfunguye aca asubira kugaruka
Bijanye n'intwaro yo mu gihugu hagati icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa yagarutse ku kudafata kumwe abanyepolitike b'Abarundi
bumviriza ugenda uraba hirya no hino urasanga yuko tugifise intambwe yo kugenda Abarundi ikintu cyo kutihanganiranira muri politike kiracyari nk'indwara Nashaka rero gusaba yuko kongureye mu bushikiranganje mu bamwe bamwe bose mu byo bajejwe nyabo nabo kwama bibutsa abantu yuko twiza kubahana tukubahirizanya ku gihugu n'icacu twese turabarundi twese hanyuma rimwe na rimwe nuko kutihanganiranira birashobora kugira ingaruka mbi iyo bamwe bamwe mu bategetsi usanga bariko baravyitwaramo nabi bagahaba nk'uburenganzira abandi bagashaka kububima
aho sindimwo yishura ko uruhara ari rwa bose akemeza ko ku nzego nkuru z'igihugu babitahura ariko hasi yakira gahazi
kenshi akenshi ubushikiranganji ku rwego rwo hejuru hari igihe bubikora ugasanga barayikuriye imigambwe kwigisha ukuri kwamye kuko uno munsi turavye ingene amahoro n'umutekano biri mu gihugu naoza gucinyiza ubucange ubundi mugaco ikosi cyo umushikiranganji cyonyine igikorwa cya mwebwe banyakubahwa bashinga amateka banyakubahwa bakenguza amateka ko kenshi nimwe muba muri aya makomini nimwe muba muri iyo mitumba kuko hari usanga hejuru bigenda neza mugabo ugasanga hasi bikagenda nabi
ikindi cyavuzwe muri ubwo bushikiranganji ni uko hari hategekanijwe ko hakirwa Abarundi batahuka bari barahunze igihugu bashika 100,000 bavuye mu bihugu bya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Kenya n'u Rwanda ariko hatahuse abagera ku 23,000 991 gusa. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond kuri icyo kibazo nyine cy'impunzi ishyiramo mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR ryashize ahabona ibitigiri bishasha by'impunzi z'Abarundi mu bihugu zahungiyemo gushika mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri. HCR ivuga ko hasigaye mu buhungiro abagera ku 300,348 ku mwaka uheze nk'iki gihe barenga 400,000. HCR iremesha ko abandi batahutse mu gihugu cyabo cy'amavukiro ariko hari n'abandi bakibandanya guhungira mu Rwanda, mu Buganda no muri Congo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ishami mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi HCR ryatangaje ko mu gihugu cya Tanzania ariho n'ubundi hagisigaye Abarundi benshi bahahungiye, hariyo abarenga gato 199,000. Hakurikira igihugu cy'u Rwanda, aha impunzi z'Abarundi zariyongereye gato ubuzirenga 70,000. Ku mwaka uheze bari munsi 68,000. Mu gihugu cya Congo naho nyene Abarundi bahahungira bariyongereye ubu barenga gato 43,000. Mu mwaka uheze bari munsi 42,000. No mu gihugu cy'u Buganda bariyongereye kuko mu mwaka uheze barenga gato 33,000, ubu barenga 35,000. Hakiyongera ko rero bake bahungiye mu bihugu nka Kenya na Zambia nk'uko HCR ribivuga mu biharuro vyaryo. Mu mwaka uheze nk'aya mango Abarundi bahunze baharugwa mu 410,000. HCR rivuga ko abarenga 65,000 bahungutse, abenshi batahutse bavuye mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya Tanzania. Naho biruko iryo shirahamwe rivuga ko ricakira abandi Barundi 300,000 bahunga ku kwezi ku kwezi. Gikeka ko mu misiri imbere hashobora no kuboneka abandi benshi bahunga, rigira ko rihamagarira ibihugu bitandukanye cane cane bihano rubibe n'u Burundi kutugara imipaka canke kubera intambamye Abarundi bo vyitura basaba ubuhungiro. HCR rirasemerera ko atagikozwe vuba ikibazo c'impunzi z'Abarundi gishobora kwibagirwa burundu kuko ataburyo buhari, rikeneye ayarenga 296,000 vy'amadolari ya Amerika. Iryo shirahamwe rivuga ko amahema yubatswe bagihunga mu mwaka w'2015 ashaje, ahubatswe inzu zikomeye naho nko mu ikambi ya Mahama mu Rwanda ngo ntizikwiye. Amashuri nayo nyene ntakwiye kubera ubwinshi bw'abana bigatuma benshi batiga canke biga bigira munsi y'ibiti nko mu gihugu cha Tanzania. Amavuriro ni make kandi impunzi ari nyinshi, bigatuma amavuriro arengegwa canke abakenyezi bakibarukira muhira. Ibifungurwa bahabwa vyaragabanijwe cane, nta duhuzu two kwambara bafise, ubuzima bw'abana n'abakenyezi bukabangamigwa n'ibindi. Ubwo bukene Ijwi rya Amerika riheruka kubwibonera mu ngendo ryakoze mu makambi ya Mahama mu Rwanda na Nakivale mu Buganda.
Baduhinete ntibigira makara, ntibigira isukari n'agasabuni. Ntibikunda ko nshikana imisi baduhaye. Je nk'ubumaze imyaka ine ino abana banje ntibiga.
Urabona ko byerekeye ubuvuzi imiti baguha myinshi ni panado. Njumva bafasoni banavyarira hanze
hashobora gutonda uyu munsi ukabura. Echuka garuku kaburu muganga, mugasanga muganga umuronse nko kwicurigira gatatu canke iturigira kanga.
Mutama ndakubwira je ubwanje je sidabona na docteur bisingwara hypertension ini mukunyica bisumwingo uri mukunyica n'amazi batuzanira rimwe rimwe ugasanga urabuza amazi yo gukaraba imvunja zirimo kwica abantu ivyo bimenye
n'ikintu cyo kwambara abana ugasanga nta kintu bafise bambara tukaburi kintu tubahekamwe nakwe nuko ndebera ntubunaje hano nze gutira mugenzi wanje uduhuzo nambika umwana agatenga bona ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka n'ibyo nakina hano wo kutsinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira kantuka akampambwiye nabi
ahiza myaka ingaha atampuzi turonka
naho hase rivuga ko ubwo bukene n'inzara bituma hari impunzi zifata ingingo yo gutaha cyane cyane abo mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania abari mu Rwanda no mu Buganda suko babibona
amahoro nawe neke niyaboneka nshobora kuba notaha ibiganiro byiwe niyemera kuba yo kwemera agaheza abandi namaje guheza abandi hakaba ifata kibanza cyabari hakazi wundi atariwe aga n'ubu mbonera ko zibo ziracahara
cyane ko kamana ko ndumva kwahubwo akuma tu arunga ikimitaha yo gufata abari mu buhungiro urumva se gutaha boshe se gutaha se gutaha niteka twe twifuza ko twotaha niteka.
Nishame mpuzamakungu HCR rimenyesha ko hataragera kuri himiriza impunzi gutahuka, yamara uvyishakiye akabisaba HCR agemeza ko giteguriye kumufasha no kumushikana mu gihugu c'amavukiro. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Gukingira uburenganzira ku bahingano droit d'auteur biracyari ikibazo mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Umunyagwenya wo mu gihugu cy'u Rwanda Gracien Nitegeka hazwi ku izina rya Papa avyemeza arashima naho biri uko intambwe u Rwanda rugeze ko mu gutera intege abakorera mu bisata bitandukanye vyu tugenegene. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe mukanya Nitegeka batazira Papa Sava aratangura havuga aho yavanye ingabirano yo gukebura abantu biciye mu kubatwenza. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yavuganye nawe, reka tumwumve Papa Sava.
Natangiranye nayo kuva mu 1995 ntangira rero ndushanywa mu mivugo ndatsinda nza kwinjira mu ikinamico niga muri Tronko Mirutongo nabwo ndatsinda ngeziririma rero ngomeza mu ikinamico imivugo n'ibyivugo nzamuka ntsinda cyane ndatsinda cyane ngeze muri kaminuza noneho biriyongera njya mu muziki njya mu kubyina ikinyarwanda hanyuma nkomeza na ikinamico nza gukora ibyo gukina ikinamico y'umuntu umwe one man show niho rero naje kugaragara cyane ko nabonye ibihembo bitandukanye.
Reka tudatevye twakira abakunzi bawe bari ku mirongo itandukanye ko ari na benshi basu two bakubaza turahera kuri Assumpta Assumpta Ikadze.
Nabahaye mwiriwe.
Uherere he Gasumpta?
Nabahaye mwiriwe mererere y'Ibujumbura.
Ibujumbura nuko rero Ikadze kandi tugushimiye cyane ubundi afasoni ntitubaronka cyane muri kino kiganiro cacu ngira Papa Sava no musara bakogutarabazana. Ego nakabaza ubaza Papa Sava cyane.
Keshi turi Bujumbura tubona tu video twawe twibaza cyane cyane none Papa Sava na kandi kazi ari
ubu buhanzi nibwo mfite buntunze 99 n'ibice 9%. Kuwa mbere mu gitondo mba ndi mu nda kuta gukina ikinamico no kuwa kane mu gitondo nyuma ya saa sita nkajya gukora ibyitwa dubbing no guhimba inkuru z'abana batoya mu itetero ibyo nibyo nkorera RBA. Kuwa kabiri kuwa gatatu nkajya muri Seburikoko
kuwa gatanu nkajya muri Papa Sava, kuwa gatandatu bakora mu birori bitandukanye, ubukwe cyangwa se ibindi bitarama handi. Nuko iminsi yanjye ibipanze, akazi kanjye kabaye ubuhanzi.
No kuri twebwe biradutwenza ariko biri mwigisho.
Ego, murakoze cyane.
Turafise Abraham Ikaze nawe.
Cyo cyo kujya gutangiza Papa Sava cyaje gute?
Igitekerezo cyo gutangiza Papa Sava cyaje nyine nene, ubundi umuhanzi ntago uvuga ngo ni igitekerezo kiba ari kirekire. Cyaje nshaka kugira uko nigaragaza nanjye umuhanzi ku giti cyanjye. Urumva nsanzwe ndi umuhanzi ku giti cyanjye, ariko filime nyinshi nakinaga nizo nakiniraga abandi. Urumva nakinnye nko muri Zirara zitwa Sekaganda, Nyina mu Nshuti Friends nitwa Ngiga, nkinnye muri Seburikoko nitwa Seburikoko nyine. Abantu bibazaga uwo muntu ukinira abandi se we nta bushobozi agira bwo gutegura. Ndavuga ni nanjye hari icyo naha abantu, ariko bijyanye nanone no kuba hari ibitekerezo byanjye mbona nshaka guha abantu, ariko atari ko ntahita mbijyana muri story line cyangwa mu murongo mugaruba wakozwe wa filime muri rusange. Nibwo rero natekereje Papa Sava.
Urakoze cyane Abraham. Nibaza ko utubaze twawe turonkere inyishika twakira abantu. Ugira umunsi mwiza Abraham ngaha mu Rwanda.
Ego, murakoze cyane.
Njuga America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tose na Ugate ku yindi murongo wa telefone Ugate Cards.
Murakoze.
Nawe wenda gushimire kuko abafasoni n'abigeme ntimukunze kwitabira ikiganiro muri isanga muduhora iki.
Isanga batabikunda.
Musanga mutagira iki?
Isanga batabikunda gutelefona.
Batakunda gutelefona. Ariko wowe nawe uje mu rutonde rw'abakunda muri isanga abafasoni. Turabakeneye cyane gose kwa gatanu na cyane cyane. Kuko n'umunsi wanyu. Ego, nuko Ugate uherereye he?
Mu Burundi.
Kuna kabazo kwa Papa Sava ni intererano.
Nashaka kwanza kumubwira yuko ndamukunda kimwe n'ibintu byose. No kumwakuhaza abandanye. Hama ikindi icerekeye kabirya hora kina bya rijya zina yitwa Papa Sava canke ari ama episode ari karagira ya Papa Sava. Kintu mbona nuko donc byabaye ama episode yabaye menshi. Hariho abantu benshi bamaze kubimenyera nka Papa Sava, nubwo ubona episode udashobora kuyiraba uguma wibaza yuko ari bya bindi nyine. Ikintu nashaka kumutera cyangwa kuvuga ni uko yohindura izina kugira ngo n'abantu babihururumbire gushasha. Uko byaje byatanguye abantu babiraba ni bacyo si benshi nk'uko byari batanguye babiraba kandi babikunze, kubera bamaze kumenyera izina, bamaze kumenyera abantu babikina. Ego hari n'impanuro, ariko nibaza ko nacyo icyo gikenewe kugira ngo abantu bahindure nabo ibyiyumviro byabo. Ntibamenyere izina Papa Sava, ntibamenyere Ndibati, ntibamenyere cumenga vya bindi ni vya bindi nyene, cumenyera n'abantu ugasanga vyakurambi.
Urakoze cyane Ugate i Bujumbura mu Burundi. Ugira umunsi mwiza.
Ego.
Papa Sava, urumvise intererano ya Ugate ati abakinnyi uraraba kuhindura ni iki? Hari icyo utekereza ku cyumviro ciwe?
Abakinnyi bo bashobora guhinduka umunsi ku munsi, gusa hariho byanze bikunze, hari utsikamirwa n'utsikamira. Ubwo ndavuga oprime na opreseri ntibahinduka. Ntabwo bahinduka keretse hari ikibazo cyabaye, ariko hakaba abandi babunganira. Urumva hakaba abandi baza babunganira. Abaza babunganira rero barahinduka, ariko icyo kintu nyine cyitwa Papa Sava ntabwo wagihindura. Ntabwo nkeka ko ibyo mbwiye ari byo by'ukuri. Nkurikije urumva ninjye ufite kubimenya cyane. Nkamenya epizodi yo nyisoho yirebwa n'abantu bangahe. Urumva natangiye nibura ku isaha imwe mbona abantu nibura 500. Ariko ubu kuri MYN ushyizemo hagati ku isaha mba maze kubona abantu 200. Urumva abantu rero bariyongereye. Ikindi navuga nkurikije bariya baza kuba abanyamuryango abasubscribinga.
natangiye mbono umwe batatu batanu ariko urareba video ukabona yarebwe yabantu bayandikishije bayikomotse kuko ibyo byose biba bigaragara muri studio ya YouTube urabibona ugasanga bageze 300, 400, 500 urumva natangiriye ku muntu umwe nyine mu mezi atandatu arindwi ngeze kuri subscribers 163 urumva rero nago byahinduka ikindi urumva nuko bakizina niba yitwa Papa Sava ejo ukayihindura ukayita ikindi kintu ntabwo ibikiri Papa Sava nyine ntabwo bihinduka niba yitwa Kansime yitwa Kansime Papa Sava ni Papa Sava ushatse ikindi n'ibindi bizaza ariko ntabwo iyo Papa Sava ivaho
hanyuma none muri ibyo by'abakinyi nka Kasava tuzokumva ryari tuzokabona ryari koko karihe ko katigira kaboneka
naragashakaga cyane ari kuraza aba bana bari bari mu mashuri numvaga nshaka umwana uri muri cya kigero cyabo twita under 6 years abana bari mu kigero cy'imyaka munsi y'itandatu uje gutanga ubutumwa no gufasha abandi bana kwiga hari uwo nabonye bamukoresha episode ebyiri ibyagenda neza bahita bajya kwiga urumva rero biransaba gushaka undi mu kiruhuko
ariko urumva Sava azoheba abone ku mwanya n'umwanya
nabita natinze cyane kuko urumva ibyo agomba gukina byo narabyanditse gusa urumva umukinnyi akinana n'abari abantu rero bashabutse kuri yakiri umwana no gutekereza karakta ye karakta y'umwana karakta y'umu mama muri ziriya ubona uko zikinitse zirimo nyine opresseri na opprime hari ibindi bisabwa hari ntabwo ari ugupfa kuba wamuzana gusa ugomba no kureba no mu iterambere rye nuko abantu bamubona hanze n'inama nibyo ngibyo rero nakomeje gutekereza
urakoze cyane Papa Savatros na Ernest Ikadze
ndi mu gisagara cya Shenyange mu gihugu cy'Ubushinwa
urakoze cyane kuba wumviriza ijwi rya Amerika mu Bushinwa nakabazo ni interano kwa Papa Sava
ku YouTube ndakurikira muze ya buzima bwanyu ubwo nagiye kona yuko mufise lisanse mu bya biology na chimie udusanga ari ibintu ngayo ijanye na science ariko ibyo mugabanye no munsi ujanye na icyo no kwitwa R cyanke nk'ibikorwa by'utugenegene mu gihugu mu rurimi rw'ikirundi nashaka ndababaze iyo inspiration yabaje mu gute
ko navuye muri biochimie biogeo nkajya mu buhanzi umbwire ko byatangiye kera ariko urumva ntago urabizi muri Afurika ni hake yasimbizi niba hanahari bashobora kureba ubushobozi bw'umwana n'ibyo aziga n'ibyo akurikira ngo bahite babimujyanamo urumva narize nyine uko nsinda bakama amashuri nkagenda nkayiga ariko mfite gushaka ubwo buhanzi nomeza rero ngenda nsoma nkiga ibyo mu ishuri nkasoma cyangwa nkihugura no muri ibyo bindi bijyanye n'ubuhanzi bwanjye
imbere ko tukurekura urashimishwa n'uruhara mufise mu bihugu bitandukanye bya Afurika nk'abakinnyi ukibanza mufise uko mushigikirwa n'amareta atandukanye yanyu
urumva ntago turabona inkunga nyine nakubwiye ngo turakirwanaho ariko tuhashize iminsi dukora inama tureba icyo leta yadufasha amasare batwubakira kugira ngo tujye dukiniramo tujye tubona gukina tubone n'iki n'ibindi byo kudufasha mu buzima busanzwe ariko urumva muri iyi minsi twari tukirwanaho ntago nakubeshya kandi ni henshi nyine nk'uko wumvaga abo bakunzi babivuga ariko twebwe tubona iwacu birimo gutera intambwe ko nk'ubu minisiteri hari amafaranga yafashe igenda ihereza ibigo bimwe birimo gushakisha abo bantu bakina n'ibindi bigo bigiye gukora gushingwa kurwanya piratage bigakora distribution urumva nkatwe intambwe irimo iraterwa ariko ntabwo turagera muri urwo rwego rw'ibihugu nk'iby'uburengerazuba ibihugu nk'iby'iburayi ibihugu nk'ibyo muri Amerika uburyo ibyo bihangano birindwa ntabwo biratugeraho urumva urakora gusa ukategereza undi uzaguhamagara kubera wakoze ibyo wakoze ntabwo biragutunga urumva biracyari ikibazo
ego hamakamo mwotera ko bakahe
akamo twatera n'ubundi nibyo nakubwiraga ko twebwe twarabivuze byaratangiye biri mu nzira nibyo naho gukinira no kubona ibikoresho bitatugoye kandi nabyo byaraje bimwe birimo biraza iwacu araho bubatse Kicukiro abantu bazajya bihugurira abo bantu bakunze sinema na komedi birimo barabikora RDB irimo kubikoraho ubu noneho ikigiye gukurikiraho kitari gihari wenda ni kijyanye na copyright copyright abantu kuyumva cyane cyane kuyisobanurira abantu.
Uyo yari Papa Sava kumwe na mugenzi wacu Diane Nina hazo kubijanye n'uburenganzira ku bahangano droit d'auteur. Aho ni rero turangije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri Nusaha muri studio Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka tubarariki mubandanye mumviriza ijwi rya Amerika no kuri site yacu internet wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.